Iyi ni radio ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 93 n'ibice bitatu i Karungi na FM 104 n'ibice bitatu i Kigali, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Ubwongereza burateganya kohereza abimukira ba mbere mu Rwanda ku itariki 24 z'ukwezi kwa karindwi. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abacuruzi bo mu mujyi wa Uvira bakoze imyigaragambyo kuri wa mbere basaba ko bavarirwaho umusoro kunyongera agaciro.
Turasaba nyene batureke nyene dukore dushakisha ubuzima. Urabona imyuzure y'amazi yaraduteye, ibintu byinshi biratwagwa. Turondera ubuzima twongere nyene twiyungunganye, turaba ukuntu twobaho.
Umwe mu bacururiza muri Uvira, Hunter Biden, umuhungu wa perezida wa Amerika Joe Biden, yatangiye kuburanishwa ku byaha byo kugura no gutunga imbunda binyuranije n'amategeko. Ikaje mu kiganiro iwanyu mutara. Wera ku makuru avuga rya no hino ku isi, ndukumwe na Diane nini nahazwe.
Imenyesha makuru bitandukanye byo muri Amerika bitangaza ko kuri wa kabiri President Joe Biden aza gushiraho ingingo zikarishe kwimukira bashika ku butaka bwa Amerika baciye muri Mexique. Ingingo President Biden ashobora gutangaza sirimo itegeko ritanga uburenganzira bwo gusubiza inyuma abimukira bose binjiye muri Amerika baciye ku ruhande rwa Mexique, imbere yuko banasigura igituma bahungiye muri Amerika. Bitekanije ko Biden atangariza izo ngingo mu nama iza kubera ku biro vyiwe White House, ikabiza kubirimwo na baburamatari b'amareta yegeranye na Mexique. Ibiro vya president w'Amerika vyanse kugira ico bivuga kuri no makuru yemezwa n'imenyesha makuru bitandukanye vyo mu gihugu na mpuzamakungu. Ikibazo c'abimukira binjira ku butaka bwa Amerika baciye ku ruhande rwa Mexique kiri mu vyo Biden akoresha mu guhigano na Donald Trump, amwagiriza ko vyamunaniye gutorera umuti. Ibiharuro vyerekana ko abimukira baca ku mipaka Amerika ihana na Mexique biyongereye cane ku ntwaro ya Biden. Mu 2023 abimukira binjiye baciye kuri iyo mipaka barenga imiliyoni 2.4. Tukivuga ku vya Mexique na Amerika, President Biden yakeje Claudia Sheinbaum yatsindiye amatora y'umukuru w'igihugu muri Mexique, akaba agiye kuba umukenyezi wa mbere ayoboye ico gihugu co muri Amerika y'umanuko. Ijwi ry'Amerika turabandanya n'amakuru tubafitiye muri kano kanya. Inyuma y'umwaka umwe uheze, Uganda yemeje itegeko rihasha abakundana nabo bafise ibitsina bishusha nk'ivyabo canke abahinduje ibitsina vyabo. Amashirahamwe aharanira agateka kazi na muntu avuga ko amabi ariko akoregwa abari muri uwo murwi abandanya kwiyongera. Icegeranyo casohowe n'urunani rwitwa Convening for Equality rurikiyemwo amashirahamwe avugira abakundana nabo basangiye ibitsina n'abahinduje bimwe mu bihimba vyabo bibaha kwigenza kabukobwa canke kabuhungu, cerekana ko abahohotewe bazira umurwi barimwo muri ano mezi 9 ari 2023. Icegeranyo c'urwuru nani kivuga ko amabi abatsinganyi bo muri Uganda bakorewe arimo guhohoterwa, kurimwo kuborezwa igufa, gucibwa miryango bavamwo, guhagarikwa bidaciye mu mategeko, guhohoterwa bishingiye ku gitsina, gutegekwa gutanga ibiturire kugira ngo ntibagirirwe nabi, kwirukanwa mu buzi, kwirukanwa mu mazu bapanzemwo, kutakirwa neza kwa muganga n'ibindi n'ibindi. Abigekwa ko ayo mabi barimwo abari muri leta, abatayirimwo n'abajeje gucungera umutekano. Polisi ya Uganda ntigeze yitaba telefoni ya bagenzi bacu mu itorokanizo ry'amakuru y'abongereza Reuters nde kugira ngo igire ico ivuga kuri ibi byagereje. Itegeko rihasha abakundana bahuje ibitsina muri Uganda rikaba rimaze umwaka mu bihano ritegekaniriza abari muri uwo mugwi, birimo igihano c'urupfu no gupfungwa ubuzima bwose. Ni itegeko ryatumye impande zitandukanye zirimo Banki y'Isi yose, Banque Mondiale na Amerika zifatira ibihano bitandukanye Uganda. Ijwi ry'Amerika reka cyo tubandaniriza muri Somalia, itegekanya kuzokwirukana ibihumbi n'ibihumbi by'ingabo za Ethiopia ziri ku butaka bwayo bitarenze uno mwaka. Aya makuru yatangajwe n'umwe mu bategetsi ba Somalia, yavuze ko kugira ngo ico gihugu cemere kugumana izo ngabo, Ethiopia ibwirizwa gufuta amasezerano yagiranye n'intara ya Somaliland. Umuhanuzi mukuru mu by'umutekano wa Somalia, Hussein Sheikh Ali, yabwiye amenyesha makuru ko Ethiopia ibwirizwa kuva muri ayo masezerano bitarenze impera z'uno mwaka. Yagize ati, Ethiopia ntishobora kuba umufatanyabikorwa ku ruhande rumwe, kurundi naho ikaba umusotoranyi. Amasezerano Somalia isaba Ethiopia guheba arimo ko intara ya Somaliland ikotesha kuri Ethiopia umuhora wishikana kwibahari mu ntumbero yo koroherwa mu by'ubudandaje na gisirikare. Ubukote bw'uwo muhora ureha n'ibirometero bigera kuri 20 bugomara imyaka 50. Muri ayo masezerano Ethiopia yoca isubiriza mu ndumane Somaliland mu kwiyemeza nk'igihugu cigenga. Ethiopia ifata Somaliland nk'intara yayo bwite eka n'amakungu nukabibona kuko atagihugu na kimwe kirayemeza nk'igihugu kuva igihe yiyonkora kuri Somalia hari mu 1991. Abahinga mu by'umutekano n'abadiplomati bakaba bavuze ko ari nk'amwe Somalia yokwirukana ingabo zose za Ethiopia nk'uko ibikangisha inagondwa za Al-Shabab zoba ziboneye inzira yo guhungabanya umutekano w'ico gihugu byoroshe kuko ingabo za Somalia zitoshobora ku inshingano zahora mu mino w'ingabo za Ethiopia mu byo kurinda umutekano. Muri Somalia, Ethiopia ihafise n'imiburiburi ingabo 3,000 zarungitswe muri ico gihugu biciye mu ishamwe ry'umuryango umwe bwa Afrika. Izarungitswe yo biciye mu masezerano Somalia yagiranye na Ethiopia nazo ziharugwa hagati y'5,000 n'7,000. Ethiopia kugeno saha na cirashima kwishura imenyeshamakuru bitandukanye byarondeye inzego zirimo izivugira leta y'ico gihugu n'izishinzwe umutekano.
Urakoze Diane nini nahazwe mu komeje kumva radio y'Ijwi ry'Amerika umvikanira kuri FM 93 n'ibice bitatu n'14 n'ibice bitatu mu Rwanda mu bundi dukomino bigufi ya shortwave kuri metero 1922. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri www.radio.com no ku mbuga za YouTube, Facebook na Instagram. Adresi yacu ni www.radio.yacu
iwanyu mu ntara.
Mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara.
Ubwongereza barateganya kohereza abimukira ba mbere mu Rwanda tariki 20 z'ukwezi kwa 7. Aya matariki yemejwe n'umwe mu baburanira leta y'Ubwongereza Diane nini nahazwe.
Edward Brown aburanira leta y'Ubwongereza muri no dossier yavuze ko ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu Bwongereza ariko bwatangaje ayo matariki mashasha. Charlotte Kilroy aburanira uruhande rw'impunzi zishobora kurungikwa mu Rwanda nawe yavuze ko batunguwe n'igenekerezo rishasha ry'igihe abimukira bashobora kurungikwa mu Rwanda agira ati iyi nkuru ni shasha kuri twebwe. Kurundi ruhande umucamanza Martin Chamberlain we yavuze ko bigoye kumenya yuko iyi tariki nshasha ari ntabanduka. Kubwiwe itariki ntabanduka y'igihe Ubwongereza buzorungukira abimukira mu Rwanda izomenyekana neza inyuma y'amatora rusangi y'ico gihugu azobigenekerezo rya 4 z'ukwezi kw'indwi uwo mwaka. Umushikiranganje wa mbere w'Ubwongereza Rishi Sunak akomoka mu gambwe utsimbataye ku ntwaro y'ivya kera avuga ko aramutse atsinze amatora azoca yihutisha uwo mugambi. Ku rundi ruhande ariko umugambi utavuga n'ubutegetsi uharanira inyungu z'abakozi n'akazi nawe wavuze ko ugatahukana insinzi uzoca ufuta bidatevye uwo mugambi utavugwa ko rumwe n'impande zitandukanye. Umugambi wo kurungika abimukira mu Rwanda ni umwe mu migambi nkoramutima y'umushikiranganje wa mbere w'Ubwongereza Rishi Sunak. Ni umugambi ariko wagiye urabangamirwa n'impande zitandukanye zirimo izishimikiye ku mategeko canke izavuye mu mashingamateka batigeze bashigikira umugambi wo gutwara abimukira w'Ubwongereza mu Rwanda igihe cyose waciye mu nama nshingamateka y'Ubwongereza.
Urakoze Diane nini nahazwe. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abacuruzi bo mu mujyi wa Uvira bakoze imyigaragambyo kuri wa mbere basaba ko bavanirwaho umusoro kunyongera agaciro TVA. Bavuga ko kubera ko akarere kabo kibasiwe n'ibiza ndetse ko nta makuru ahagije bafite kuri uwo musoro. Inkuru ya Vedaste Ngabo.
Kubera imyigaragambyo amwe mu maduka yo muri uyu mujyi utuwe n'abaturage barenga 400,000 yiriwe afunzwe. Abagize societe civile ndetse n'urugaga rw'abacuruzi biriwe bicaye imbere yakorera ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro kiri ahitwa Kimanga. Bamwe muri bo bari bafite ibyapa bivuga yuko badashaka umusoro nyongera agaciro. Abandi nabo bari bafite impapuro zisaba ko abayobozi bashinzwe ikigo gishinzwe imisoro muri Uvira na Kavimvira birukanwa. Jean Pierre Zembezembe ni umuvugizi w'urugaga rw'abacuruzi muri Uvira imbere y'abandi bacuruzi bari mu myigaragambyo. yatangarije itangazamakuru ko impamvu bakoze imyigaragambyo ari ku kigo cy'imisoro kibategeka kwishyura umusoro nyongera gakiro kubyo bacuruza mu yakarere kabo kari mu bibi bidasanzwe by'imyuzuri.
Tumekuja kwa sababu ya kuomba haki yetu. Tumekutana kama
twaje gusaba uburenganzira bwacu. Twabonye ko abayobozi babiri bigo by'imisoro bajye batwiba cyane batuzamuriye umusoro nyongera gakiro ibice 16% mu biciro by'ibintu byose tuguze abaturage nibo bizagiraho ingaruka. Ibi byose twabyanze kuko abaturage bacu bari hasi bafite ubushobozi buke. Twahuye n'imyuzuri amazi yarazamutse umuhanda uri kubakwa amazu yarasenyutse. Sindo kubwabo Jamari ni umucuruzi ufite iduka rye mu mujyi wa Uvira ashimangira ko iyi myigaragambyo y'uyu munsi ari ingenzi kuko ubwinshi bw'imisoro bicyarabishuzwa yatumye ubucuruzi bwabo budatera imbere.
Tuza tubona abantu hano bazabaza baje kutubwira ibintu by'ibitasi bakatwaka amafaranga menshi arenze n'ibidandazwa dufise nk'umuntu ugasanga afise nk'aka gafuko kimwe kifu izi boxes tatu zifu bakatubwira ngo boxes tatu z'amazi bakatubwira amafaranga tudashobora kuriha kabisa. Ibyo bintu biratuneje muri iyo minsi nari ngeze ngo ahubwo ntahe mu rugo n'icyari tukaraba yuko twoja mu ibarabara ngo twibe bikatugora akavuga ngo reka basi dupfe gukora ariko nabo twananiwe rema nyene kubera nyene iyo misoro nyene baguma baza kudusaba turasaba nyene batureke nyene dukore dushakisha ubuzima urabona imyuzure y'amazi yaraduteye ibintu byinshi biratwagwa turondera ubuzima twongere nyene twiyungunganye turaba ukuntu twobaho.
Ndingari Matabishi ni umucuruzi ufite amaduka amakamyo ndetse na moteri mu mujyi wa Uvira nawe ari mu bari mu myigaragambyo yemeza yuko batangazwa n'uburyo bishuzwa uyu musoro nyongera gakiro mu gihe utundi turere umunani tugize intara Kivu y'Epfo tutishyuzwa umusoro.
Iyi taxe ya TVA inakuya tu ni Uvira inikema Uvira na mwenyana ileta hapa ni huyu chef de centre.
Uyu musoro nyongera gakiro uje gusa muri Uvira kandi mu zindi zone umunani nta TVA kandi uwayizanye ni chef wa centre. Muri Fizi nta TVA, muri Kabari nta TVA, Walungu nta TVA, Iji nta TVA, Mwenga nta TVA. Turashaka ko chef wa centre avanwaho ndetse na TVA ikavanwaho. Ese ni kizobere mu by'ubukungu zivuga kuri uyu musoro nyongera gakiro aba bacuruzi muri Uvira bavuge ko badashaka kwishura. Mutware Etienne n'umwarimu muri kaminuza ya Yeya iri Panzi Bukavu.
Umusoro kunyongera gakiro no kuvuga ngo ni umusoro utangwa n'umukiriya wa nyuma cyo twita ngo dernier consommateur cyangwa consommateur final. Nuvuga ngo n'umukiriya ugura ibicuruzwa agahita bikore. Uwo musoro mu gihugu cyacu cya Congo wishuzwa ku bice 16%, nuvuga ngo 16%. Nuvuga ngo umucuruzi ucuruza siwe wishura umusoro, ahubwo ni umuguzi umukiriya niwe wishura uwo musoro. Niyo mpamvu bawita ngo ni impôt indirect. Umucuruzi gusa icyo ashinzwe iwe ni ugukusanya uwo musoro hanyuma inzego za leta akaba ariho ziwufatira, ariko uba wawishyuye ni umuguzi.
Umuyobozi ushinzwe imisoro mu mujyi wa Uvira Jean Marie Vianney Karinda avuga ko nta burenganzira bwo gusa umusoro kunyongera gakiro afitiye ububasha kuko utorwa n'abadepite. Veda Sengabo, Ijwi rya Amerika, Uvira.
Bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9
n'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio Ijwi Riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9
ni radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu Burundi mu ntacibitoke muri komine Mabayi havugwa ikibazo cy'abagabo baharika abagore babo. Amategeko y'igihugu ntiyemerera abagabo guharika ndetse n'abifatiwemo barabihanirwa. Inkuru irambuye Desire Hatungimana.
Komine Mabayi ni imwe mu makomine atandatu agize intara ya Cibitoke iherereye mu rwego rw'u Burundi. Muri iyo komine haribonekeza ingeso yo guharika itandukanye n'amategeko y'igihugu cy'u Burundi. Abagabo muri iyo komine bamenyesheje Radio Ijwi ry'Amerika icyo guharika kenshi biva kahiwa.
Haraho usanga bibwa ku muntu w'umugore wawe mbo wataha nta gufate nk'umushinga nta hashitse mu rugo wamubwira ati mpamazi ndarushe nta kubaze niyo waciye n'abagabo nabone ntibihangana bakabona inkumi hariya ntibazihanganire bigaca bivamo imvo zo guharika.
Imvo ya mbere hariho kuba abagore bitwara nabi ntibamenye ko umugabo ari umutwe w'urugo tamweretse icyubahiro afise cyangwa bamubwizanye urupfasoni kugira bamuyegereze mu ngeso ucyo birashobora kumutera kandi gatima akaja kurondera abandi. Iyindi mvo ya kabiri nayo birashika akaba ikintu no kutakurengwa y'umuntu Imana yahezagiye akaronka uburyo akubukoresha neza ugasanga agiye kubusesagura mu kuraba inkumi nziza cyangwa abagore beza bisize.
Ni impalit n'umugore yaharitswe amenyesha ko agishika mu rugo yarafashwe neza ariko mu nyuma umujyango wabo bararondeye uburyo bumaze kuboneka ibintu bitangura guhinduka amenyesha ko akaremwe ku mugabo ariko yazize.
Yari umuntu arondera amahera akayaronka akayishimanira agasohokera hirya no hino akati yashaka hose akaba yo kwitegemza nyene umuntu afise amahera nanyuma urabyumva. Gusa hano nyene iwacu mabaye bireze niyongera imihari jye ku ruhande rwanjye nk'ibyo mvuga niboneye ko jye nabonye ko yabitewe n'amahera yari yaronse baca basuzugura abakenyezi babo bafashanyije kurondera ayo mahera.
Iyo ngeso abajijwe intwara wa muri komine Mabaye baremeza ko ihari kandi ibaraje ishinga. Baza umutima Silvestre umuhanuzi wa Mistanera ajejwe imibano amenyesha ko guharika vyibonekeza haba abanyagihugu bakenye n'abifise. Iyo hageze guhana abakoze ayo makosa izo mpande zose zibatera ikibazo akamenyesha ko kugeza ubu bisa n'ibyabananiye gutuza.
Twebwe turagerageza tugize nk'amanama tukabasigurira tukabereka ko ikibazo cyo kuza baraharika bo kireka nabo dufashe bamwe bamwe turabaca amande uretse ko kenshi usanga kubera imiryango ikenye bakayabura umuntu akabafunga ariko n'ubundi umuntu akabera kubarekura kubera badashoboye kuronka ubwo buryo. Hari abo usanga afise nk'uburyo akavuga ati jewe ibyo bihumbi ijana by'amande zobitanga kwe amaze kubitanga dutegeka ko uwo mukobwa yazanye acatahi wabo ariko tuza kwiro turba dusanga bongeye gusubirana akagenda avuga ngo amahera natanze ngo sino yaheva.
Ahirondereye Jean Fridolin alongo igisata cha komine kijejwe kwakira abashaka kubaka biciye mu mategeko amenyesha ko bimwe mu bibazo bahura harimwo ibijanye n'abimukira. Afatiye kuri ibyo bibazo bahura misi yose arafite icyo asaba leta kugira nibura ibyo bibazo bijanye no guharika bigabanuke.
Twebwe mu bisanzwe aha muri leta civile kugira dushingire umusore nuko tumusaba nk'akaronko umusore avuye nk'ahandi cyangwa umwegeme hari impapuro zitatu tumusaba mugabo arashobora kubesha nk'ubu attestation d'état civil akavuga ko ari umusore kandi asanzwe afise uwundi mugore. Icyo twosaba leta rero ni uko hakabaho informatisation ya état civil kugira niba uyo muntu tumushize mu mashini tugaca tubona ko afise uwundi mugore hariya mu Kayanza cyangwa Ingozi kumusabye uca bitworohera ni naho wacu usanga ibintu byo guharika bigabanuka.
Uguharika birabujijwe mu Burundi kuva mu mwaka w'1980 hemejwe amategeko agenga ingo n'imiryango. Kuva icyo gihe ariko guharika ntivyigeze bihagarara mu Burundi abanyamategeko bakabona ko ibihano bidakakaye bihabwa baharitse ari byo bituma iyo ngeso itera amatati mu miryango idahagarara. Desiratunyimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika nabibabwiraga mu ngingo nkuru. Hunter Biden umuhungu wa Perezida wa Amerika Joe Biden kuri wa mbere ageze mu rukiko ngo aburanishwe ku byaha byo kugura no gutunga imbunda binyuranyije n'amategeko. Hunter Biden yari yasabye ubushinjacyaha ko urubanza rutashyirwa hafi y'amatora y'uyu mwaka bananirwa kumvikana. Temistocle Mutijima.
Madamu Jill Biden umufasha wa Perezida Biden yinjiye mu rukiko nyuma gato y'umuhungu we mu rwego rwo kumushyigikira. Uru ni urubanza rw'amateka rushobora kugira ingaruka ku bikorwa byo kwiyamamaza bya Perezida Biden mu gihe ahatanira manda ya kabiri ku mwanya w'umukuru w'igihugu. Perezida Biden yatangaje ko we nka perezida ntacyo yavuga ku rubanza nshinjabyaha, gusa yongeraho ko nk'umubyeyi akunda umuhungu we byimazeyo amwizera kandi yemera imbaraga ze. Mu itangazo yasohoye, Perezida Biden yagize ati: "Ndi perezida ariko ndi n'umubyeyi." Je na Jire dukunda umuhungu wacu kandi duterwa ishema n'umugabo ari w'uyu munsi wa none. Nubwa mbere mu mateka ya Amerika umwana wa perezida uriho aburanishijwe. Inyandiko y'ibirego ashinjwa yatanzwe na Ministeri y'Ubutabera cyane cyane David Weiss, umushinjacyaha wihariye washyizweho umwaka ushize ngo ayobore iperereza ku byo Hunter Biden ashinjwa. Hunter Biden w'imyaka 54 y'amavuko arashinjwa kugura no gutunga imbunda binyuranyije n'amategeko. Bivugwa ko yatunze imbunda mu gihe yakoreshaga cyangwa yarabaswe n'ibiyobyabwenge, ibintu binyuranyije n'amategeko yo ku rwego rw'igihugu. Yahakanye ibyaha byose ashinjwa uko ari bitatu, nubwo yiyemereye ko hari ubwo yarahanganye n'ububata bw'inzoga ndetse n'ikiyobyabwenge cya kokayine. Uru rubanza rushobora kumara icyumweru kimwe cyangwa se bibiri, kandi rurabera i Wilmington muri leta ya Delaware.
Ariko se mu by'ukuri ibyaha aregwa ni ibihe?
Ibyaha bibiri bya mbere mu nyandiko y'ikirego igizwe n'ibyaha bitatu bifatiye ku kugura imbunda ubwabyo. Iyo umuntu agura imbunda agomba kuzuza inyandiko zabugenewe zo mu biro bishinzwe igenzura ku mikoreshereze y'inzoga, itabi, imbunda n'ibindi biturika. Muri izo nyandiko niho yemeza ko yemerewe kugura intwaro. Bikavugwa rero ko Hunter Biden yaba yarabeshye ku makuru yujuje muri izo nyandiko. Mu bibazo abasabwa gusubiza harimo niba yarigeze gukatirwa ku cyaha gikomeye, niba satuye mu gihugu byemewe n'amategeko. Ariko icy'ingenzi kuri uru rubanza ni ikibazo niba waba ukoresha binyuranyije n'amategeko cyangwa warabaswe n'ibiyobyabwenge. Aha Hunter Biden akaba yarasubije oya. Icyaha cya gatatu cyerekeranye no gutunga imbunda. Ubusanzwe birabujijwe mu mategeko yo ku rwego rw'igihugu gutunga imbunda mu gihe ukoresha ibiyobyabwenge. Nk'uko bikubiye mu nyandiko y'ikirego n'izindi nyandiko z'urukiko ziheruka gushyirwa ahabona, Hunter Biden yatunze imbunda iminsi 11 mu kwa 10 2018. Ni mbere y'uko umukunzi wayijugunya mu gisanduku cy'imyanda kuko yari atewe impungenge n'ubuzima bwe bwo mu mutwe.
None abatangabuhamya muri uru rubanza ni bande?
Abashinjacyaha bavuze ko bateganya guhamagaza abatangabuhamya bashinja babarirwa muri 40. By'umwihariko bavuze ko bafite ubuhamya bw'abagore batatu bahoze bacuditse na Hunter Biden. Abo bakazasobanura uburyo yakoreshaga ibiyobyabwenge mu gihe yaguraga imbunda. Abo barimo Catherine Bure wahoze ari umugore we, hakabamo Harry Biden umupfakazi wasizwe na mukuru we nyuma nawe akaza kumutereta. Harimo kandi Landon Roberts babyaranye umwe mu bana be. Ubuhamya bwabo bushobora kwibutsa ibihe Hunter Biden yanyuzemo byari bigoranye cyane, aho yavuze ko hafi buri munsi yanywaga cyangwa se yageragezaga kunywa ibiyobyabwenge. Gusa umwaka ushize ubwo yumvaga n'urukiko mu itegura rubanza, yavuze ko kuva mu kwa gatanu kw'2019 kugeza ubu atagikoresha ibiyobyabwenge.
Abashinjacyaha muri uru rubanza bo ni bande?
Ikirego cyatanzwe n'umushinjacyaha Vice wahoze ari umushinjacyaha wa leta ya Delaware washyizweho na Donald Trump ubwo yari perezida. Umwaka ushize Minisitiri w'Ubutabera Merrick Garland yazamuye Vice amugira umushinjacyaha udasanzwe. Ni nyuma y'aho ubwumvikane bwo kwemera icyaha hagati y'ubushinjacyaha na Hunter Biden bwanze. Abunganira Hunter Biden bavuze ko Vice yatanze inyandiko y'ikirego agamburujwe n'igitutu cy'abadepite b'abarepublikani ndetse na Trump ubwe. Uyu mushinjacyaha ariko ibyo yabyamaganiye kure abigereranya n'igitekerezo cy'amakabyankuru cyakwandikwamo filimi.
Ese birashoboka ko Hunter Biden yafungwa?
Aramutse hamwe n'ibi byaha byose uko ari bitatu, ashobora gukatirwa igihano cyagera ku myaka 25 mu buroko. Icyakora kuba atarigeze akatirwa n'inkiko mbere y'aha akaba ari n'ubwa mbere y'abakoze ibyaha nk'ibyo, igihano gishobora kuba gito cyane kuri iki. Igihano yahabwa kizagenwa n'umucamanza Marilyn Noreika ukuriye inteko iburanisha uru rubanza. Ikindi, ibi ni ibyaha byo ku rwego rw'igihugu, bisobanuye ko Joe Biden afite ububasha bwo guha umuhungu imbabazi igihe icyo aricyo cyose. Gusa ibiro by'umukuru w'igihugu byahakanye iby'izo mbabazi. Icyakora iyo mvugo ya politiki ishobora guhinduka nyuma y'amatora yo mu kwa 11.
Ku rubanza rwerekeranye n'imisoro ho byifashe bite?
Uru ni rumwe mu manza ebyiri zihanze Hunter Biden muri uyu mwaka. Urubanza rwa kabiri rutegerejwe mu kwa 9 i Los Angeles kandi rwerekeranye n'imikoreshereze mibi y'imari ya Hunter Biden. Yahakanye kunyereza imisoro, gutanga amakuru atari yo ku misoro ndetse no kutamenyekanishiriza imisoro ku gihe. Mbere izi manza zombi zari zashyizwe muri uku kwezi kwa gatandatu. Ariko Hunter Biden yaje gusaba umucamanza wa leta ya California yemera gusubika uru rw'imisoro. Gusa itariki y'uru rubanza mu kwa 9 izahurirana n'iminsi ya nyuma y'ibikorwa byo kwiyamamaza mu matora y'umukuru w'igihugu.
Urakoze Temistocle Mutijima. Mu kwezi kwa 7 k'uyu mwaka i Paris mu Faransa hazatangira imikino ya Olympique ihuriramo amakipe yitabira imikino inyuranye aturuka hirya no hino ku isi. Muri iyo harimo n'uw'intoki wa volleyball ikinirwa ku mucanga. Jean de Dieu Mukundi ukuri n'umunyarwanda utuye muri Canada akaba n'umwe mu basifuzi 16 batatu kwisi batoranijwe kuzayobora iyi mikino numwe kandi mu basifuzi babiri bakomoka ku mugabane wa Afurika bashobora gusifura imikino yo kuri uru rwego yavuganye na mugenzi wacu Tim Harris Ishimwe amubwira icyo gutoranywa ku bashobora gusifura imikino nk'iyi bivuze kuri we
ni ikintu gikomeye cyane muri kariyeri y'umusifuzi kuko wende cyo nabibutsa nuko imikino Olympique by'umwihariko muri beach volleyball ndetse n'izindi sports ziba zihari ariko wenda nje muri beach volleyball ukore wo mukino wanjye nirwo rwego rukuru cyangwa se nirwo rwego rwa nyuma rubaho rukomeye mu bijyanye n'imisifurire ndetse n'imikinire ya beach volleyball no kuvanga iyo wageze ku rwo rwego uba wagize amahirwe yo kugera ku rwego rwisumbuye rwa nyuma rujyanye n'umukino wawe ni ikintu gikomeye cyane rero kuko usanga ubundi butuba turi abasifuzi 16 ku isi kuba rero umusifuzi w'umunyarwanda w'umunyafrika kuba bagiye kubona bwa mbere umusifuzi w'umwirabura ubasha kugera ku rwego rwo gusifura imikino Olympique ni ishema rikomeye cyane yaba kuri njyewe nk'umusifuzi na Jean Dodier yaba ku muryango wanjye famiye yanjye ariko by'umwihariko ni ishema ku gihugu cyanjye nk'u Rwanda
ni wowe ukomoka mu Rwanda ndetse n'umunyafurika yepfo ubu muri babiri gusa ku mugabane wa Afurika mugiye kuzayobora imikino Olympique izabera mu Faransa kuba ari mwe babiri mwenyine ku mugabane mu mateka y'uyu mukino nuko ntabandi banyafrika bagaragaje ubushobozi cyangwa nuko uyu mukino utaratera imbere
harimo impamvu nyinshi icyambere nuko abo basifuzi baba batoranyijwe aba ari muri bamwe bafite ububasha cyangwa se urwego nkuko nabikubwiye rwo kuba basifura kuri icyo cyiciro kuko ntabwo ari itegeko ko buri mugabane ubufite umusifuzi ugomba kuwuhagararira yego hari ibiba byaragenewe buri mugabane ariko iyo hari abasifuzi batageze ku rwo rwego ntabwo bashobora kukugirira icyizere cyo kujya gusifura iyo mikino ariko muri rusange nangarutse ku kibazo warumbajije usanga ni ibintu nka bibiri binini icya mbere umukino wa beach volleyball muri Afrika ntabwo uteye imbere cyane wenda nk'iburayi nko muri Amerika nko muri Canada Australia n'ibindi bihugu ariko ntabwo bivuze ko nanone udahari urahari ukintu urahari dufite amakipe meza nubwo iyo yagereranyije wenda n'andi imwe ibyo bihugu nimaze kuvuga usanga urwego rutangana ariko n'ubundi dufite amakipe nayo ari ku rwego rwiza ndetse n'abasifuzi abasifuzi nabo bari ku rwego nabo rwiza ariko nanone nk'uko nari mbivuze mbere usanga umubare w'abari kuri urwo rwego atari munini ugereranyije n'ibindi migabane kuko usanga nk'iburayi n'urugero bafitemo abasifuzi barindwi muri 16 urumva ni umubare munini ugereranyije natwe biterwa n'urwego rw'umusifuzi nyirizi nawe nk'umuntu ku giti cye ariko noneho n'urwego rw'uwo mukino ku mugabane ariho amarushanwa ari ku ruhe rwego ese bakinnyi bitabira amarushanwa gute ibyo byombi nibyo mbona cyane cyane usanga ari impamvu ituma hari imigabane imwe n'imwe ibifite umubare muto mukeya w'abasifuzi bari kuri urwo rwego
Jean Dodier mukundiye ukuri umusifuzi mpuzamahanga w'umukino wa volleyball ukinirwa ku mucanga ndagushimiye cyane kuba wimeye kuvuga n'ijwi ry'Amerika
murakoze cyane namwe
ni hano dusoreje amakuru y'iwanyu mu ntara mwakoze kudutega amatwi aho muri hose ku migabane yose y'isi dukomeje kandi gahoro gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani uyu munsi amenyo amerera ku majigo umunsi mwiza mwari kumwe na Venuste nshimiye Imana
Zaye mugaheka tubifurisha mahoro n'imigisha mwaho muri hose kwisi dore ntacyo ibagere ku mutima tubifurije kuramba Ni geruti zimba mu kirago nibutsinda mashuri maze mbuvangeje bambitse